ubwo nyene kaza tuvuye hari ya kizunguzungu bate kwa Afrika yene gipuri ubwa mbere akubita ko kintu zeyo nyakirimajeni kirimajeni rero
uwo numutama ariko arasubiramwo ivyo yumvise
ko
nigiye gipolisi cariko kiragerageza gusubiza ibintu mu buryo kuko zimwe mu mpunzi z'abarundi mwikambi ya Nduta muri Tanzania zari zugaye amabarabara yinjira zongera zugariza ibiro by'ishirahamwe HCR gitaho izo mpunzi impunzi zirenga 900 zitarahabwa imfungurwa zo muri uku kwezi k'umunani nizo zataye urwo ruhagarara nk'uko umwe muri bo yabitwiganiye
twashwiragiye ashahanaze byamaze kundakira oya tukwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho basanzwe bazakirira ntibazironse kubera gashapura ziharaye inzara hazinduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga 6 atararonka ifungurwa tuba dutanze kuronka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu basha batangira guterana amabuye
igipolisi cavuye gikoresha ivyotsi bikoroza amosozi kugira ngo agahengwe kagaruke abantu barenga 10 bakaba bakomeretse harimwo n'umupolisi
abakomeretse nabajije mu bitaro batangira ko bamaze kwakira indwi
n'umupolisi umwe nyene yakubise cyane
uba yafuye ari umugore urumva yahahamutse imbangikirazaye dekadi akavuga bati n'ubu turi ko turakira abandi ibitigirinyetsi n'abantu bakomeretse n'abafuye bijya kumenyekana ku mugoroba gukwirakwiza baracyatwara abantu
ama barafata rero umupolisi umwe bamufashe baramukubita
benshi rero bavuga bati twege nta kuntu dushobora gutaha none dukahitite tujya tumaze iyo zo tutaronka ibyo tujya batuye amabarabara ibyapa amapankate aba ari hagati mu nkambi niyo barandagura batabyita ngo izinjiye mu nzu bakagufuranga yo umuntu w'umugabo cyangwa umusore bacaba gupakira imodoka bacaba gutwara ni abantu benshi bafunzwe
ntitwashoboye kuronka igipolisi ariko umukuru w'ikambi aserukira leta ya Tanzania aremeza ayo makuru muri iyo kambi hari hitezwe umushitsi w'iteka atwara ishirahamwe ryitaye imfungurwa ku isi PAM igisata ca Afrika igihe yashika nk'isaha 6 z'umurango yakiriwe n'ubwo ruhagarara ari kumwe n'abandi bashitsi batari bake baciye basivya inama bari bateguye kugirana n'impunzi
abashitsi baje mu bwabo bamaze kubona ibyo biri ko biraba kenshi abastafu ba Tanzania benshi baciye bataha bacavuga yuko bishobora kutoreze cyangwa ijya ibyo makaza cyavuga ati nta kindi gikorwa gisubira gukorerwa ngaha mpaka abanze baraba ukuntu abo bantu baturiye yasubira inyuma
ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi bari bateguye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ibyerekeye inzara iharangwa bavuga ko ubu imfungurwa bahabwa atanendwe zibiri bazimaza
turavye rero imfungurwa umuntu azoronka mu minsi 28 byose hamwe bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama amajana 9.40 tukaraba nizo twahora dufungura mwaka w'2016 byose hamwe byapima mu minsi 28 ibiro 16 n'amagarama 100
ntizikwiye na gato ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malaria nk'iyo umuntu ari karafungura nabi bituma akunda kugwaragurika winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta niyinga yohera utarabimara
ryari ribajya mbere abo bashitsi bajejwe ibyo kugaburira impunzi bagendera iyo kambi y'impunzi z'abarundi ni nyuma yaho habaye imigumuko nk'iyo mu kwezi kwa 6 guheze kubera imfungurwa zari zasubiye kugabanuka zimwe muri izo mpunzi mbere zivuga ko iyo nzara ariyo yatumye abarenga 15,000 biyandikisha kugira ngo bazohunguke basubire mu Burundi. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.